Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro bya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Muri uyu mwaka wa 2019, ishyirahamwe JAPE Africaine, Association pour une jeunesse africaine progressiste, yiyemeje gufasha urwaruka rwo muri Afrika kubaka kazoza kago keza ririko riratunganya inyigisho zagenewe urwaruka mu Burundi, zifite umugambi wo kurwigisha gutatura amatati bidaciye mu ngimba hamwe no gukoresha imvugo iremesha, nk'uko bitangazwa n'umukuru Harirongoye Eric Nsengimana. Byongeye mu ntumbero yo gutahura mu buryo bwiza kahise kabika Burundi kugira ngo urwaruka rushobore kurekuranira no kubaka kazoza katagira imishamirano ifatiye ku vyiyumviro vya politike, ishirahamwe ya JAPE Africaine riteguriye gukorana n'ishirahamwe UNESCO hamwe n'ubushikiranganji bw'urwaruka mu Burundi mu ntara 8 zirimwo Makamba, Mwaro, Bujumbura, Ngozi, Gitega, Kirundo, Muyinga na Rutana. Ibyo byose rero bigakorwa mu ntumbero yuko amatora atekanijwe mu mwaka wa 2022 yo bameza ahurikiyemwo bose kandi atarimwo umudurumbanyo. Ni muri uyo mugambi nyene kwishyira hamwe JAPE Africaine ryatunganije kwigenekereza rya 2021 mu kwezi kwa gatanu inyigisho kurwaruka ku banyapolitiki hamwe n'abarongoye amashyirahamwe atandukanye. Inyigisho zashimikiye ahanini ku vyerekeye ibisabwa kugira ngo amatora mwaka wa 2022 azowe amatora yizigiwe na bose kandi atunganijwe mwituze. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye rero umukuru w'ishyirahamwe ya JAPE Africaine Eric Nsengimana kugira ngo aducire ku mayange ibikorwa byose iryo shyirahamwe ririko riratunganiriza urwaruka. Ariko muri iki gihe ndabona ama telefone yose turiko turagaragaza mu Burundi ariko ikanta ariko akora neza, ariko turabandanya twizeye ko dushobora kubona umushya ntahe Eric Nsengimana yagushika ubu. Nta telefone n'imwe iri kirakora ija mu Burundi, ariko nibaza ko icyo kibazo gishobora gutoregwa umuti mu kanya. Turabandanya tugaragaza kugira ngo turabe ko ikiganiro gihambaye cyane rwose twatekanije n'umushya ntahe Eric Nsengimana, ariko akora ibikorwa bihambaye cyane rwose byo kuraba ukuntu cyane cyane urwaruka rwogira uruhara rumeze neza cyane rwose mu matora. Amakuru yatangajwe mu binyamakuru bitandukanye ikana mu biganiro iradio Ijwi rya Amerika ryagiye ryatunganya haragarutswe ko ikibazo kivuga ko urwaruka kenshi na kenshi rukoreshwa n'abanyapolitike, ika ugasanga kenshi na kenshi ku mpande zose ugasanga urwaruka rero ika ruraja mu bintu rutazi cyangwa ugasanga rukora ibintu bidatuma amahoro asasagara mu Burundi ika n'iterambere mu kanya. Rero tubibaza kutuza kubona umushyira ntahe Eric Nsengimana, ariko mukurindira n'abanywanyi bose radio Ijwi rya Amerika mbari kwa dutega amatwi abari nk'ahandi bashobora kuba ikabaradutira kama kugira ngo nabo nyene bagire icyo bavuze kuri kiganiro. Reka mukurindira ariko tube turumviriza aka karirimbo k'umucuranzi umuririmbyi kirangiranwa wa Murundi Kidumu. Reka tugatega amatwi.
Uko bingendo yawe Kama muri tekere tabyanje Takuno kono mwenyura Afanga wera kuri iyo mifato Pasamuri ya michengarani Kwa tako na kide mwana kia kere suru hande Rasendi mano fuka mye Kumusuri sina usate buka wanje Sing it,
Muri kumurabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika ikiganiro twateguye munsi ni ikiganiro gikoreshwa ikacerekeye cyane cyane inyigisho ziko zitangwa n'ishyirahamwe ya Jape Africaine mu Burundi hanyuma tukaba tubona ko ibibazo bihambaye cyane ngo serivisi y'amatelefone amatelefone atari ko injira mu Burundi ariko muri iki gihe turafise umwe mu banywanyi atari mu Burundi ari mu gihugu cya Uganda Aaron ariko nabo nyine akurikirana ikiganiro Aaron mwiriwe neza murakomeye ngaho
Yego turakomeye turashima.
Yego mwabonye ikiganiro twatunganije uyu munsi cyerekeye cyane cyane ibikorwa bihambaye cyane gose biko bikoreshwa n'ishyirahamwe Ajape Africaine. Ishyirahamwe ryemeje gufasha urwaruka rwo muri Afurika gutegura akazoza keza. Iryo shyirahamwe rero umukuru waryo akaba ari i Bujumbura mu Burundi Eric Nsengimana akaba rero yaratanguye nawe nyine inyigisho kandi inganda z'urwaruka kugira ngo urwaruka ruze rugire uruhare ruhambaye cyane rwose mu gutegura amatora yo mu Burundi mu mwaka w'2020 kugira ngo ayo matora azobe mwituze murafise ikibazo murafise cyimubiro ku byerekeye igikorwa cy'iryo shyirahamwe
yego ni cyumbiro gikomeye cyane ndagifise
yego
hanyuma ibyo bikorwa by'iryo shyirahamwe ya Jape ni ibikorwa bikomeye cyane kubera burya uri kurabiraba mugwaruka harakeneye inyigisho cyane cyane zibaremesha cyangwa zibashyira ku murongo kubera uri kurabiraba mu bihe by'amatora usanga ugwaruka guruhurumbira ibintu biboneka direct rero burya inyigisho zikora ku mutima zishyira ku mutima birakenewe cyane mugwaruka kubera kenshi na kenshi nk'ubuhoho usanga kenshi ari n'ibishomeri tubona gusanga baguye bahukurikiye ibintu ugasanga babahenze ngo kunuku ngo cyangana aha ngo niho tuzoba ibintu ariko mu by'ukuri ugwaruka rwaruke ni inyigisho rero izo shyirahamwe ya Jape izo nyigisho zirimwe zatangwatanguje birakwiye ko n'andi mashyirahamwe agira ingufu mu gwaruka kugira ntirohabwe rwishora muri politiki rutazi kubera usanga ugwaruka kenshi tutazi politiki icyo ari cyo ugasanga rero dukurikiranye abaduhenda bakaduta mu ngorane nk'ibyabaye mu matora yaheruka barabizi ugasanga baduhenda ugwaruka kubera atariho ruri kubera rwogo ruba rukiritse amaraso ashyushye ugasanga barabuhenze bakatwara mu bintu bidakoreka ugasanga rwabere rujya gukora ibintu bidakoreka
Aaron hari amakuru kandi nk'uko namwe mubivuze bavuga ko urwaruka rukoreshwa n'abanyapolitike none inama zikoreshwa n'iryo shyirahamwe zirakwiye no gukoreshwa ku banyapolitiki nabo nyine
izo nama zidakwiye gukoreshwa ku manyepolitike, ariko biragoye kubera umunyepolitike we abafise objectif, abafise intumbero, abavuga ati reka mpende rujya guharuka ni nabwo rwinshi rufite amaraso ashyushye ibintu byumva n'ingoga. Umunyepolitike we ubwo muri iyo nama yego birakwiye ko babagirisha nabo inama nyinshi, ariko we kubera abafise objectif naho umugirisha inama abyo yumva bavuga ati ahubwo nanjye kugwa guharuka ndaruhende nyene nzeshobore gushyikira ku kintu kiri imbere. Ariko wewe wabona abonye inama tukuvuga ngo ahubwo bo baba bazizi na ibyo byumviro byose baba babizi bo baba bashaka aho bahenda kubwira bashikira umutegetsi, ariko bo bona abonye ibyo nyigisho birakwiye ko zibashikira
ku bwanyu. Aroni, ibindi bintu byokorwa kugira ngo eka inyigisho zitanzwe zibe ari inyigisho zigira kamaro eka abazironse bazishire ku mutima n'ibihe, ibindi bintu byokorwa turavye nk'umurundi ariko haritegurirwa amatora n'amatora atavugwa ko rumwe na bose, ibintu byokorwa kugira ngo nk'abarundi bose bavuge rumwe kuri ayo matora bagira igikorwa ciza cyo kuyategurira hamwe n'inkibi.
Ubwa mbere bwobwo nuko hoba hariho umugwi uzotunganya amatora wizewe wizewe na bose, ariko sinzi uko bashobora kuronka abantu bizewe na bose basi bakaba bizewe atari bimwe byo kuvuga ngo bahengamye hanahana nicyo cyonyine kibaye abantu uzotunganya amatora babaye bizewe ibyo byaba bikenewe. Ikiri nacyo bagaha imbuga imigambo yose bakayiha urubuga ikajya ku bose ikajya mu kurubuga rw'amatora bose imigambo yose igaserukirwa, niho numva yuko bibazo byose byaje kugatora umurongo bijya imbere. Nagira batumva ngo batotejwe mwama mu twa matu byumva ku maradio bavuga ngo bango mwuga mu bintu uyu hari ngo wahohotewe kuno kuno twa matu byumva, rero bose bagiye ku rubuga cyose bari kintu cyiza cyane
mu Burundi kuva mu 2010 eka amatora atunganijwe yatangwanishwe imbere yaho, ariko ingorane indyane cyane cyane zihagaze ku matora zatangwe mu 2010 ikazira bandanya no mu 2015 ikintu cyo tuma nk'indyane zabaye hagati y'abanyapolitike mu 2010 eka no mu 2015 kugira izo ngorane ntizibe mu mwaka uza wa 2020 ibintu byokorwa kugira ngo indyane zose zahabaye ntizibe nibi.
Mu bisanzwe biragoye kubera igituma bigoye umwe wese atera yikwegerako, mu gihe umuntu atera yikwegerako ntashake gureka ugasanga atera yikwegerako ukisanga biriko biragorana kubera injyane aho ziva umwe wese abavuga ati reka nje muri leta nzogira icyo nkuyeyo, mbere mu gihe muri leta ashaka kuguma mu babandi nyene niyo ntandaro y'ingorane zose z'amatora. Mu gihe wa wundi ariko waguma avuga ati ngumeko iyo ngorane n'ibyo njyane zose niho zitangurira, niho mbona agiye zitangurira.
Ku bwawe hoba ibisikanya ku butegetsi?
Mu bisanzwe nawe urabizi umuntu iyo yatwaye igihe kirekire hari usanga atagifise ingufu zo gutwara, kandi habaho n'abandi baba bakeneye gutwara igihugu babona ati kuruko usanga hari baba badashoboye, kandi mu gihe usanga n'abanyagihugu bavuga ati reka du igihugu si cy'umuntu umwe cyangwa ibintu byose si by'umuntu umwe, birakwiye ko hazaharaba ibisikanya nimba ari imyaka ingahe bavuga ati reka tubisikanye, naho niho hazoba hariho demokarasi, niho hazoba hariho amahoro, niho hazoba hariho ubutungane kuri bose.
Urakoze Aroni, ntuje kure turashaka kugaruka ko ndabona ufite ibyiyumviro byinshi uterera, turakugaruka ko mukanya reka turabe ko mushana hese nk'Imana yoba yaje hakoreshejwe ubundi buhinga, kuko nk'uko twabivuze amatelefone mu Burundi ntari kurakora. Eric Sengimana muratwumva? Eric muratwumva? N'ubundi abona ataraboneka ariko turagerageza kumurondera mukanya, reka turagerageza. Eric muratwumva? Sengimana? Erike muratwumva? Nibaza ko mutwumva muri iki gihe. Ndabona telefone ikigoranye gatoyi, kandi naho twakoresheje ubundi buhinga ariko turasubira tugerageze mu kanya. Hariho Aroni, tugarutse rero kuri ico kibazo cyo gutunganya amatora mu Burundi. Ishirahamwe AJAP Africaine ni ishirahamwe rikorera mu bihugu nka byose byo muri Afurika, ryafite abanywanyi mu Rwanda, ryafite abanywanyi mu Buganda, ryafite abanywanyi mu bihugu byose byo ku isi. Ibikorwa rikorirangurayo ni ibikorwa bihambaye cyane rwose, twiheje cyane ku bikorwa yikorera ngura byerekeye ukuntu amatora mu 2020 yo ba mwituze hari nk'ikintu nka kamumotera abanyapolitike ko nyene mwavuze ko bafite uruhara hari nka kamumotera abanyapolitike muri rusange ku mpande zose kutuma ibikorwa bigayitse byo gukoresha ibintu bitari byo urwaruka babigabanya.
Yego yego mu bisanzwe umunyepolitiki wese ahari akwiye kumva yuko atapiye kurondera inyungu ziwe akarondera inyungu z'igihugu nimba abone hariho uwo bariko barahiganwa ibyo atagize neza we ntagenda agiye kubyonona ahubwo azogenda agiye kubigorora mbere arenze ko nibyagwiwe kuko benshi tumaze kureba gusanga barondera inyungu zabo ugasanga agiye guhenda abanyagihugu ugwaruka nk'uko nyine nabi nabivuze ugwaruka asanga ruhenze kugira ajye kuri cya gihugu myaka iki cyaho habwo aducyadana ibi birenze n'ibyundi yoba yarakoze ntagira ikintu na kimwe cyitwa ko gishyize agongera ko rero umunyepolitike yumva yuko bamuhaye ijambo abanyagihugu kigenda tuvugire agenda avugire abanyagihugu bose adari karacagura ngo uyu ni naka ngo uyu ni naka umunyepolitike wese adoro ntigiti azomye uko akorera umurundi uwo ari we wese yaba uri mu gihugu cyangwa utari mu gihugu amenye uko umurundi wese amuhanze ibyinshi nibyo bituma naho umunyepolitike
eka impanuro zo ko umunyapolitike ushira imbere inyungu z'igihugu ni impanuro zikomeye cyane rwose hari ni impanuro ha urwaruka nago nyene naho muri iki gihe rikora ronka izindi nyigisho zihambaye
yego cyane rwose bagi nyigisho nini yabwo ziri kugwaruka nyene kubera urwaruka mu bisanzwe ubwo bukene turimo nagende rwaruka ubukene turimo turabe ntitubugurishe tugurisha agateka kacyo umunyapolitike karagara guhenda gone nguwe ngo reka ngo ndaguhende gukunuku nuku akaguhenda akafya ko byose ari byiza we nawe ugacushuha n'ingoga ngo yego ngo ndemeye rero ugwarukana abantu rero uko gwokwigumya mu bucomeri barimwe mu bukene barimwe bakigumya bakaraba baraza ubwenge bakaraba neza bagasanura n'amaso yabo bakabona ikiri ukuri barakuzi n'ikitari ukuri barakuzi bakahita gukurikira ibintu bavane uko bitazoramba bashobora kuguhenda ngo tugende akubaye guhendeje $5,000 by'uwo munsi akabiguha ugasanga witeye mu mutego utazi kuntu uzotegura rero ugaruka bwo nka rugati rurabe rureke guhendwa.
Murakoze Aroni mugume hafi turasubira kubatera kamo murashobora kuba no kuba mwoshobora kubaza ibibazo mu gihe mukanya tuhava tubona umushyirantahe Eric Nsengimana nibaza ko bishobora kuba byashobotse mwiriwe neza umushyirantahe Eric Nsengimana.
Neza ndabaramukije ku ijwi rya Amerika n'abariko baradutega amatwi bose.
Murakomeye?
Ego turakomeye.
Habaye ibibazo by'umurongo imirongo yose mu Burundi nibaza ko yagoranye ariko reka ko tugufise nibaza ko bizakugenda neza nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire twavuze ibikorwa bihambaye ishyiramwe ryanyu rikorerangura nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire icyo cyimvuro cyabajemo gute ishyirahamwe Ajap Africaine rikorera nka hose mu bihugu byose rifite abanywanyi mu bihugu byose icyimvuro cyo kugira ngo eka muhe inyigisho urwaruka rw'u Burundi kugira ruze rugira uruhara rukomeye cyane rwose rwiza mu matora atekanijwe mu 2022 cyaje gute.
Murakoze cyane twege mu ishyirahamwe Ajap nk'uko ari intumbero yacu yuko ari guhindura ari isilamu gishinze guhindura ingendo mu rwaruka ribicishije mu bikorwa nk'uko musanzwe mubibona no mu bihugu bitandukanye ndetse no mu Burundi mu gihe cyose hibirije amatora usanga umengana ibihe bidasanzwe aho usanga ibintu byinshi biba byarubatswe by'iterambere bisenywa ibindi bigaturigwa abantu bakica abandi bakangazwa rero muri icyo gihe usanga abantu baba bariko baharanira ubutegetsi umwe ashaka kuba umutegetsi ubishankuriya hanyuma ugasanga kenshi na kenshi abantu bahahombeye abantu baguye n'ugwaruka kuko aribo rufite ingufu kubera ari ubwo ruhaba. Rero twebwe muntu nze mu ishyirahamwe Ajap nk'ishyirahamwe gishinze guhindura ingendo mu gwaruka twigiriye ya mbere kugira ngo turabe nyine dushobora guhagarika burundu iyo nyifato y'urwaruka iyo nyifato y'abanyepolitike bamwe bamwe iyo nyifato y'abantu bama bakoresha mu gihe cy'amatora kugira bashyikire ubutegetsi duca tuvuga tuti ifoko tutegura kare amatora kugira ngo urwaruka ntiruze rubigwemo ndetse n'abandi baze bakoreshe imvugo mbabarira amatwi baze bakoreshe ubuhinga hari ubuhinga bwinshi bwo gukoresha udatinze gukoresha ubuhinga bubabatwa shankese utarinze gukoresha abantu kugira ngo bashobore kuwica akazuza kabo.
None
tuvuga tuti kumbure tugiye kuraba inyigisho nk'ebafite ni byiza ko tubaha inyigisho ku baridere haba ku mashyirahamwe nayo nyene yadaranira inyungu za politike twagiye tubona yipanga mu bya politike cyane haba mu banyepolitike nyene. Turavuga tuti reka rero twege nk'urwaruka dushobora kuba twaratahuye ko ibyo bintu atari byiza dushobore gufata iya mbere kugira ngo dushobore gutegura akarere cyangwa gutegura imitima myiza y'abantu gutegura imitima myiza y'urwaruka kugira ngo amatora azoshikire ahantu heza tuzaturonka amatora atekanye.
None urwaruka rwakira gute izo nganda mutunganya?
Urwaruka rwinshi rukurikirana izo nyigisho icyo nari nibagiye ni uko ruva mu migambwe itandukanye n'imitumba itandukanye muga rukaba ruva ku myaka 18 na 35. Kuri icyo kibazo cy'uko wakira neza cyane rwose inyigisho turuha nuko kenshi na kenshi hari aho dushika tugasanga barashoboye kuba baracane gukomereka bakomerekejwe n'akahise na cyane cyane akahise umwaka w'2025 ibyabaye 93 ibyabaye mu nyuma ugasanga ibyo byose biri mu mitwe bagiye babironka ku inyigisho zitandukanye bakatubaza ati nawe mwe muje guhindura iki ngaha muje ko tubona ibintu bimeze uku n'uku na cyane cyane nko muri ntara ya Bujumbura muri komine Mutimbuzi aho twakoreye cyane twasanze cyane cyane urwaruka rwari rwarononekaye urwaruka rutabonye rutera ruja turahumuriza ubu ngubu intambwe tugeze ko nabo ni intambwe ishimishije cyane rwose kuko bashobora kwicara hamwe bakavugana bari mu migambo itandukanye n'abari mu mashyirahamwe atandukanye ubundi bwoko ntizari byoroshe baravuga ntibahuza ni ukuvuga ko urwaruka ubu twese twakira neza inyigisho tubaha.
Tukivuga nyine ku ndyane ziri mu rwaruka aho cyane cyane mu ntara Imbo hari amakuru avugwa cyane cyane y'imishamirano iri hagati y'abanywanyi b'urwaruka bo mu mugambwe CNL n'abari mugambwe uri ku butegetsi ishyirahamwe ya JAP hari uruhara rifise mu kugerageza kugabanya icyo cyuka kibi kiri hagati y'urwaruka.
Munigihe nyine twatangura inyigisho turiko turigisha abo mu mugambwe CNL baravuga ngo izimbonera kure kubera ko bose baba bari hamwe ngo izimbonera kure ngo turazitwara abantu b'iwacu ngo izimbonera kure ziranyuruza abantu ugasanga bariko baragorobariza nyene bavuga muri rusangi ukamenga isi yubamye ku ntuze yubamye kuri Bujumbura ariko tumaze kwicara tukaraba ingorane tukagira amadialoge communautaire tukazana abantu bakahise bakavuga inyene akahise kari kameze muri Bujumbura bakavuga none munsi nyene bimeze urwaruka nyene tukitorera umuti tukagira tukicara tukaraba ubu ibijanye na n'ukugorobariza cyangwa gushyira gufatira mu gwishi mu kivunga ubu biriko biragabanuka kuko inyigisho turiko turatanga n'inyigisho zikomeye cyane rwose zo kwihanganiranira inyigisho zo gukoresha imvugo mbabarira amatwi inyigisho zo kurandurana n'imizi kahise na kazoza kabibi kari mu mitima y'urwaruka izo nyigisho rero ziriko zirabafasha ndetse turatunganya n'inyigisho zijyanye n'inkino tubikishije mu nkino imipira y'amaguru amareresi bonye n'akaba aribo babyitunganiriza ndetse bakagira bakaba aba acteur de la paix ubu bakaba barashinze n'amakrebe y'amahoro kugira ngo bashobore gushika no ku bandi tutwebwe tutashoboye gushika ko n'ubwo uyu mugambi tukibandanya kuwukorera muri Bujumbura.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Idrissa mwiriwe neza.
Mwiriwe neza
Idrissa muri hega
ngewe mbere yano Kigali n'uriye ni Karuruma
nakandi kazina ninde
Idrissa
duga ku ijambo kibazo cy'umwe
cy'umvira ngiye numvise kuri izo nama z'urubyiruko rw'u Burundi numvise ari nziza cyane ndashaka kumwibariza ngo ko numvise izo nama batanga izo nyigisho ari nziza hakurikizimo zirareba urubyiruko gusa kandi numvishije kandi zafasha n'abakambwe bakuru kuri izo nyigisho kandi nkongera nkabifuriza kuzagira amatora meza ko twebyandikiye mu Rwanda amatora tubona agenda neza nta kibazo yaba urubyiruko batumeze neza nta kibazo kandi yongera nifuriza ko abarundi bagira umutekano amatora akagenda neza nyine n'urubyiruko rukitwara neza rukazatora bikurikije amategeko n'amaraso avuye mu Barundi ko n'abaturanyi turasabana buri munsi ku munsi nongera mbabaza ngo inyigisho ku izo nyigisho batanga yaba umurundi iri hanze y'igihugu yaba inyigisho z'abarundi baba hanze inyigisho batanga ziri mu baturage bari Burundi mu Burundi ziba zitandukanye cyangwa ziba zihuriye ahantu hamwe izi nashaka kumwibariza kandi nkongera nkinyikiriza Abarundi kugira ikaze n'amahoro.
Eric Nsengimana ivyiyumviro vya idusa muravyumvise eka yabaje n'ibibazo bibiri duga ku ijambo.
Nkuko nawe yifurije amahoro abarundi natwe turabifuriza amahoro kugira ngo bature babeho mu mahoro n'umutekano ababanyi bacu. Ego hanyuma avuze ati ko dukorera mu bihugu bitandukanye inyigisho dusanga ziratandukanye kurya ingorane ziri mu bihugu zitandukanye niko aho dukorera haba hasa n'inyigisho dutanga ziba zitandukanye kubera ko ntihaba hasa n'ivyo baba bakeneye muri ico gihugu ntibari bimwe ariko aho bikenewe no kuvuga ko dushobora kugira tubishobora kubikorera kuko nk'uyu mugambi turiko dukorera mu bihugu 12 no kuvuga mu bihugu bisanzwe birimwo injyane mugwaruka ndetse hano n'injyane zikomeye za politiki turiko turigisha izi nyigisho dusanzwe turiko turigisha z'ugwaruka zikuremesha no kurengera akahise.
Hari n'ikindi kibazo kijanye n'icyo kibazo Idrissa abajije, ikibazo twobabaza mushya nta Eric Nsengimana ni kibazo cerekeye niba mufise umugambi wo gushikira n'urundi gwaruka rw'abarundi eka ruri hanze murazi ko muri iki gihe abarundi batari bake bahunze igihugu, hari umugambi wo gushikira ugwaruka ruri hanze y'igihugu mwoba mufise mwishira hamwe ajapa
bo gushika urabona dufite ibikorwa byinshi na cyane cyane mu gihugu n'uburyo usanga atari kirenga ntabwo turashikira urundi rwaruka ruri hanze ariko icyo noruhamagarira nk'uko ishyirahamwe risanzwe riri mu bindi bihugu bitandukanye barashobora kwiyunga nama antene canke abaduserukira muri ibyo bihugu kugira bashobore kuronka inyigisho dusanzwe dutanga bashobore kuronka n'ubumenyi butandukanye.
Mwihweje Eric Nsengimana, ibikorwa bamaze kurangura n'ukuntu ugwaruka ikana abanyapolitike ikana abakuru b'amashyirahamwe yose mumaze kuyaga, mwihweje inyigisho eka n'inganda mumaze gutunganya, murizeye murabona ko hari akizero ko amatora yo mu 2020 azoba mwituze mu Burundi?
Bo uko tumaze kubibona uno munsi tugeze ku mezi atandatu twigisha mu gihugu cy'u Burundi ijyanye n'amahoro kubana no kurengera kahise, tukaraba ingene urwaruka ruriko ruritabira muri rusange. Turiko turaraba turabona ko umwaka w'2020 atangorane na zimwe zizoba mu matora, amatora azoba nka kurya batoye ibwirizwa shingiro mu mutekano ntangere. Nubwo hogira ama imperfect aba kubera impamvu z'umwe n'uriya ariko ntibizogeraho byageze mu mwaka w'2015 kandi turizera neza ko amatora y'umwaka w'2020 azoba mu ituze, azoba mu munezero kandi azogenda neza kuko n'ugwaruka rwinshi twigisha ruravuga ko rwiteguriye kuzoyacungera, ruravuga ko rwiteguriye kwigisha urundi gwaruka eka no mu maraporo menshi adushikira haba naho tuja kwigisha urasanga ata mitima ihagaze bafise ku bijanye n'amatora y'umwaka w'2020 sirituke ugwaruka rwinshi rumaze kuronka inyigisho zitandukanye zishobora kurutuma ruba ugwaruka rw'akarorero, ugwaruka ruri responsable, ugwaruka ruzoba rwitoza, ugwaruka ruzoba ruja mu mabanga atandukanye y'igihugu, ugwaruka ruzoba rwiteguriye by'ukuri kubaka igihugu cy'u Burundi.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abanganya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Okello, mwiriwe neza?
Mwaramutse Frederic.
Murakomeye ngaho mu gihugu cy'u Buganda?
Mu Buganda turakomeye.
Yego, muriko murakurikirana ikiganiro cyacu cerekeye cyane cyane inyigisho zitangwa n'ishyirahamwe AJAP Africaine. Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
N'icyumviro harimo n'ikibazo.
Yego.
Ese iryo shyirahamwe AJAP Africaine ryaba rifite ishami mu Rwanda?
Yego. Arakwishura mu kanya?
Birahari.
Arakwishura mu kanya, bandanya.
Nkibaza by'ukuri kwigisha urubyiruko mu gihe cy'amatora, tubona ko urubyiruko rwajya rubyitondamo. Kubera ko urubyiruko akenshi twarabibonye rurashukwa, ugasanga nirwo rugize ibibazo, rugahura n'ibibazo bikomeye cyane. Kubera ko tujya tubona nimba iryo shyirahamwe AJAP Africaine uko tubibona, nibaza sinzi yamenya ibikorwa byayo, ariko noneho nimba bana binariho ibyo bikorwa byo kwigisha urubyiruko mu gihe cy'amatora uburyo rwitwara, ntago mbona ko bafite akazi kabo bagakora nk'uko bikwiriye. Kubera ko tujya tubona muri bihugu bya Afurika hariho ibihugu biberamo amatora, ariko ugasanga akaduruvayo kandi kabaye, ugasanga abaturage bishwe, habayemo akavuyo ku buryo isi yose itabyishimira. Nanone nkaba ndeba ko ari amatora yo mu karere k'ibiyaga bigari, ibyo njya nkunda kuyita no vote no confidence.
Igomereka kwishyura cyane cyane kuri ibyo bibazo mubajije by'amakenga ku byerekeye uruhara rw'iryo shyirahamwe, kuko mubona ko ingorane cyane cyane mu gihe cy'amatora zibandanya kwiyongera muri Afurika. Duga ku ijambo Eric Nsengimana.
Ego kelo arakoze ku makenga yiwe no kubaza ibintu bibaza arabaje ati turafite ishami mu Rwanda, turafite ishami mu Rwanda no muri Uganda nyine ngahari. Ntabwo ndabibutse ko abari kubatumviriza ishyirahamwe AJAP n'umunsi rikorera mu bihugu 40 n'indwi z'i Burundi bya Afurika. Hanyuma kandi ariko aravuga ati inyigisho ziratangwa mugabo ntizigira novuga efe, kubera ko novuga ngo ingorane zirangira kwiyongera mu gihe cy'amatora muri Afurika. Nibaza ko igituma haba ingorane z'uko amashyirahamwe ataba yigishije kandi no kugira ngo bihagarare, n'uko haba hagize abagira uruhara rudasanzwe kugira ngo urwaruka rwinshi ntiruje muri izo nkuru cyangwa muri izo ngorane. Ariko twebwe rero igikuru twebwe twiyemeje ni ukuyigisha umuntu, tukamwereka icyatsi n'ururo, hanyuma wewe ashinzwe gufata inzira mbi akabazi icyo akoze ntazagwe mu ruzi agwita ikiziba. Hanyuma wigishije abantu 1,000 cyangwa ukigisha abantu 5,000 ntihashobora kuburamo n'ibihumbi 2,000 bashobora gufata inzira nziza bakaba abantu b'abashinga ntahe bashobora guhagararira amahoro n'umutekano aho bari. Nicyo gituma ubona n'ubwo hoba ingorane mu gihugu zihagaze ku matora bivanye n'inyigisho ziba zatanzwe zindi, si kubera ko atanyigisho ziba zatanzwe cyane, ariko ni kubera ko haba harimo izindi nyungu zindi z'ibihugu, inyungu za politike zitandukanye zishobora kuba zasumbije inyungu z'ineza igihugu n'abanyagihugu baba icyo gihugu. Ni cyo kenshi bituma haba imvururu mu gihugu.
Mwavuze ko mu Burundi ikagaruka kuva aho hatangura ingorane z'indyane zavuye cyane cyane ku matora mu 2010 mu 2015 indyane zabaye nyinshi, ikahakaba hariho n'urwaruka ku mpande zose rwagiye rurakora ibintu bidateza imbere igihugu cyabo. Nashaka mutubwire intambamyi mubona izo muhura nazo muri icyo gikorwa cyo kujisha urwaruka ni nk'izihe?
Intamba zikomeye cyane ni uko urwaruka ruba rusanzwe ruri mu migambwe, usanga kenshi na kenshi rushobora kuba ruduha isura nk'iyuko tuje nko kubafasha nk'ishyirahamwe ryegamiye ubutegetsi, ugasanga bavuga atabo n'imbonerakure baje kugira kutwigisha bashaka ko tuzobatora. Izo ni ingorane iyo bataratahura ubwa mbere ngo dushobore kwicarana tuvugane, usanga kenshi twibiyumvira kugira ngo bashobore kudutahura neza. Izo ngorane henshi turahura nazo. hanyuma izindi ngorane zikomeye ni ingene abanyepolitike bamwe bamwe bagiye bashyira injyane mu kwaruka bakadiviza cyangwa bagacanishamo abo se rimwe hamwe kugira ngo urwaruka rushobore kwicarana bwa mbere ruva mu migambo itandukanye usanga ari ikibazo gikomeye ndetse hari n'igihe tuba twatumiye nk'abapolisi ugasanga ntibabiyumvamo kubera ko batatahura neza igikorwa cy'umupolisi kubera ko badatahura neza akamaro yamaze kubera ko icyo baje bashaka gushika ko batagishyitse ko kubera impamvu zicanke ziriya kenshi na kenshi rero ugasanga ni izo ngorane tugenda duhura nazo mu ntango ariko uko tugenda dushyira hamwe urwaruka twigisha niko bagenda batahura ugasanga tugiye kurangiza ibikorwa byacu by'ukuri babaye abantu bijunja n'ijambo by'ukuri ari abantu bagiye guhagararira amahoro n'umutekano kenshi na kenshi baca bagenda bishyiriyeho n'urwego ibyo twita amakrebe dorape ku mitumba kugira ngo bashobore kubandanya bashyikiriza izo nyigisho basimbataza amahoro bakumva ko ari bo by'ukuri baserukira amahoro muri aho bari umuntu agize yamamije amahoro ahari bikaba ari byo bishobora gutuma yiteza imbere bikaba ari byo bishobora gutuma igihugu ciwe ahari atakajagari kahaba gutya agakora imigambi y'iterambere ashobora kumushyitsa ku iterambere riramo
izo ndyane izo ntambamyi mu gihugu caciyemwo ingorane nyinshi za politike nk'u Burundi ni ingorane ziba zisanzwe zumvikana mwebwe ubuhinga mushyira imbere kugira ngo eka mujijure abandi bo bafite ibindi byumviro ni nk'izihe nk'ibyo baba bita strategy cyangwa ubuhinga bundi tekniki zanyu ni izihe mukoresha izihe
twebwe nta ntitwavuga ngo hari ibitangaza tuba dufite ariko icyo dukora turirinda cyane gufata novuga uruhande ku buryo dushobora gusanga duhengamye haca nk'hariya tugahagarara hagati hanyuma ikindi naco dukora novuga nka strategy ikomeye cyane nuko tuba twazanye impande zose zose zishamirana imigambo itandukanye abo bari kumwe ngaho mu kibano nimba dutumiye turatumira abasenere turatumira abasenderetede turatumira abafrodebo abafrona turatumira abigenga turatumira abapolisi turatumira administration hanyuma rero umuntu hari igihe ushobora gusanga afise ingorane ziwe mu mutwe kubera ko yumvise bavuze kenshi na kenshi aho twagiye turaba usanga ari ibintu aba yumvise bamusizemwo kenshi ugasanga bose buzuyemwo ibyo baba basizemwo mugabo la majorite ugasanga muri 90% ku ijana ntibafise ukuri kw'ibyo bashingira intahe y'ibyo bariko baradefanda rero mu gihe turabaha ntuzeye novuga umwanya wo kuvuga umwanya wo guserura kari ku mutima umwanya wo kuvuga ibyamubabaje umwanya wo kuvuga ibyo yumvise hanyuma akavuga uwo yabimugiriye nawe asanzwe ari ngaho muri sale kandi akamwemerera ati je nubwo mvuga nta ngorane zirimwo hanyuma akamuha umuco w'igituma yagize icyo kintu cyangwa atakigize naho akamubwira ati kirya wumvise cyari kijyanye kirya wakivuze kubera impamvu iyi ni umunsi ugira gatatu tuza kwisanga bose babaye abavandimwe bose babaye nk'ababana ukaza wisanga bose babaye umuntu umwe bafite ibyiyumviro birora ku iterambere bose bafite ibyiyumviro birora ku mahoro
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Obeda mwiriwe neza muri hega Obeda
ndi Bujumbura mu Burundi
kandi kazina ninde
nsengiyumva
Sengimana ni byiza cyane rwose ikibazo icyumviro
ego ndashimye cyane kuba hariho na imigambi myiza yo gushyira hamwe urwaruka kugira ngo babigishe imyifato nziza bokoresha muri iki gihe Burundi buriko bwimiriza amatora ariko nari nifuza kugira icyo nterereye muri icyo kiganiro icyo nterera si kindi ndashima kuba biyumvira uko ariko nkafata yuko muri iki gihe ikibazo nyamukuru si uko urwaruka rutazi ni gute bwo kwitwara imbere y'abandi ariko ikibazo nyamukuru ni ibihe ugaruka rurimo bijanye n'ubukene bwo kubura akazi ndetse n'imijyango baturukamo yose kasanga nayo nyene bari mu bukene. Hama ikindi kibazo kikaba icyuko abanyepolitike ugaruka dukurikira twizeye ko ari bo tuzokura kw'amaramuko bafite imigambi nabo bakaba batifuza iryo terambere kuri bose bo bifuza ko boronka bo n'imiryango yabo ugasanga ugaruka twifuza kuvungurirwa gatoyi mu byo bafise kurusha uko twamenya yuko ari uburenganzira bwacu kuronka ku byo igihugu cinjiza nk'umutungo w'igihugu. Rero bica bigorana kuko uno munsi niba ugwaruka ruriko rurapfa ibyo by'imigambwe ruko rafite ibyiyumviro suko babona yuko erze zari bikwiye kuba byiza kuko nk'akarorero ndavuga nti hariho ugwaruka ruko ruja kuronderera hanze y'igihugu iyo bari iyo bahuriye hanze y'igihugu kare mu Burundi batahora bahuza mvuga nti iyo bahuriye muri ico gihugu kandi mu gihugu barimwe atangwane barafite ingorane mvuga nti ntibituma bagiranira ingorane. Rero nkamvuga nti ica mbere nuko naho tubagiye kwigishwa bijanye n'inyifato tukona saba ugwaruka gukurikiza imigambi myiza abazoshikirizwa n'abazo bagiye kwitoza kugira ngo barabe mbega uyu muntu turi ko dukurikira tukanka bajya abandi yo bazukura ari wazodushikana ku iterambere rituma tuzazosubira kwanka abandi bagenzi bacu nicyo noshikiriza kugira ngo n'abandi baronke akanya. Murakoze
Obed Eric Segimana. Icyumviro ni ikibazo cya Obed duga ku ijambo
cyane ari kutumbura aravuga ku kijyanye n'ingene ugwaruka rushobora kwiteza imbere na cyane cyane kugira bashobore gushyira ku gihangiro rushobora no kuvuga rugira pouvoir de decision ingingo yo gufata ingingo yo gufata mu ntoke ubutunzi bwabo ubukene ko ari bwo buhanze ugwaruka. Ariko nagomba namubwire ibyo n'ibintu bibiri bitandukanye mu byanye n'amatora ariko bitari kure na kure bituma ugaruka rushobora gukora ibidakorwa. Ariko mu ishyirahamwe ya JAFE iki ni kimwe mu byo turiko turakora ariko niki nacyo kijyanye n'ingorane z'ubukene niki nibaza ko kino kiganiro twakigize cyo ari ikiganiro kirekire cyane twokijamo nacyo kiri mu byo turiko turakora mu ishyirahamwe ya JAFE kandi nk'ugwaruka rwishi usanga rubuze akazi ugwaruka rwishi usanga uhejeje amashure urundi gwaruka ugasanga ntirubona iyo rutera ruja urundi rukitega kuronka akazi muri leta. Rero ivyo n'ibibazo duhanganye navyo n'ibibazo twama turiko turakora misi yose novuga nk'ishyirahamwe ry'ugwaruka kandi turi kumwe n'ugwaruka nyene uno munsi twaba turi ku kiganiro tujanye n'ingene twotegura amatora imitima y'ugwaruka ingene twotegura amatora meza ameze neza.
Tugarutse ku kibazo cy'uburyo ibikorwa murangura mushyirantare Eric Segimana ni ibikorwa bihambaye cyane rwose mwatubwiye ko mubirangurira mu bihugu bitandukanye eka cyane cyane n'aha mu Burundi. Icyo gikorwa cyo guhuza eka kuja mu ntara zitandukanye ni igikorwa gisaba uburyo nashaka ndabaze niba hari uburyo mwukura he hari amashyirahamwe mpuzamakungu mwaba mukorana.
Nk'uko mubizi igisata cy'amahoro ni igisata cya bose kandi n'amashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe akora muri kino gisata no muri leta y'u Burundi nyene asanzwe nayo nyene akunda cyane gukorera mu gisata kijyanye n'amahoro. Rero natwebwe turakorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye harimo na ONU za UNFPA hakabamo n'ama ONG atandukanye ashigikira ndetse akaba muri no mugambi nyene userukirwa na leta y'u Burundi ubushikiranganji bw'ugwaruka amaposita itanu gutumatumanako na UNESCO zose zikaba zirimo UNICEF ni umugambi ukomeye cyane w'amahoro turusanze turiko turakora benshi baragize bagice baterere kugira ngo ibyo turiko turakora bigende neza.
abanywanyi banyu mu bihugu bitandukanye mubonana gute muyaga gute eka ibibazo mushira imbere cyane cyane byerekeye kugaruka n'ibi
nk'uko mubizi ugaruka twebwe ko tubonana dufite amagrupe ya WhatsApp duhurira ko turafise amamailing list dukorana ko turafise ubuhinga navuga gukora amanama ku murongo arizo bita Google Zoom umuntu agira amakonferanse interkonferanse ari inye tubonana cyangwa se tukaorganiza n'amanama tugahura cyangwa amadesante mu bihugu byabo mbere nkagira n'abayikora twumviza ko tuko turatunganya n'indi huriro rigira kabiri ry'urwaruka ku rwego rwa Afurika rizobera mu gihugu cya Mali hariya mu muce wa Bamako aho twese tuzohurira kugira dushyire hamwe ibyiyumviro twongere turabire hamwe ibyo tumaze gukora inyuma y'ihuriro rya mbere ryabereye mu gihugu cy'u Burundi ryahuje urwaruka ruvuye mu bihugu 40 uko niko tubonana hanyuma ibyo dushyira imbere mu kuganira ni ukuvuga turabanza tukaraba ingorane igihugu kimwe gifise hanyuma tukaraba ingene dushobora gutorera umuti izo ngorane zisanzwe ziri muri icyo gihugu.
Tugarutse ku kibazo cy'amatora mu Burundi. Nk'uko mubizi abarundi ntibavuga rumwe ku matora atekanijwe mu 2020. Hariho n'abamaze gusaba ko ayo matora yo kwigizwa nyuma kubera ibibazo bitandukanye bashikiriza. Mwebwe muri ngaho mubibona gute? Ibintu byifashe gute? Hari intambamye zotuma ataba?
Murakoze cyane. Nk'abantu basaba ngo amatora ntaba atanuko haragera mushamwumva ko ari abansi ba demokarasi badashaka ko Uburundi bugira inzego zitorewe n'abanyagihugu Burundi butabandanye mu ntumbero ya demokarasi kuko nk'umuntu asaba ikintu kitaraba ngo ntikibe mushamwumva iyo ateraja kuko nk'ubu abanyagihugu bose muri ko muraraba baritanze mu buryo buke bafise baraterera kugira ngo amatora ashobore kubaho neza. Nta kintu na kimwe cyoshobora gutuma amatora atabaho. Uburyo burahari, ibwirizwa rigenga amatora rirahari, umugwi ujejwe gutegura amatora urahari, amashyirahamwe ajejwe kuyacungera turiho, turiko turakorana na seni, abanyepolitike bitoza, hari n'abamaze gutanga abakandida. Nta kintu na kimwe, amahoro n'umutekano biriho. Leta itegume itera kamati abarundi bose bifuza kuyazamwo karibu, abarishaka kuyitoza bashaka guhiganwa bose bahawe kaze. Sinumva ikintu na kimwe twe nko mwishyirahamwe JAPE twashyira imbere kugira ngo tuvuge ko amatora yoshobora kutagira kutaba mu bijyanye n'intunze mu bijyanye n'umutekano cyangwa se mu bijyanye n'abari hanze kuko impunzi nazo nyine ziri hanze zamazahungutse izindi bamaze kubazitera kamo kugira zihunguke zose abifuza bose kuza bose bahawe kaze kandi bamaze kubabakira ijoro n'umutaka. Nta kintu na kimwe cyotuma amatora ataba mu Burundi, twizeye ko azobagenda neza.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Edouard. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri he ga Edouard?
Bo, ni mu Kayanza.
Yego, akandi kazina ninde?
Hakizimana.
Hakizimana, duga ku ijambo ikibazo cy'imvira.
Bo, je cy'imvira cyuwanje nuko amatora yoba kubera amatora yatabaye cyangwa indongozi mu gihugu. Ariko amatora bayi abene igihugu baheza bakarongorwa nabo bitoreye kandi kumbure mico gihe umwene igihugu niyagize ikibazo araronka kumbure abo yitura kubera habaho inzego yitoreye. Nuko rero iyo amatora atabaye urabona ko ari ingorane umwene igihugu ashobora kuronka abo yitura ko ntaba hari aba yaratoye. Yumvikana rero amatora atabaye cyari kibazo ku gihugu cyari ingorane cyo tumenya amatora agizwa kuba abene igihugu tukayajyamo twese hanyuma amashyirahamwe yigenga akaba uko atagenda n'imigambi hanyuma rero abene igihugu akarongorwa nabo bitoreye uko mbona nuko amatora yoba kumure abene igihugu akarongorwa nabo bitoreye.
Hakizimana Edouard, ibintu kuri bwanyu ubona byakorwa kugira ngo ayo matora abe nkuko mubyifuza n'iki? Ibintu byo babitariko birakorwa byakorwa kugira ngo ayo matora azabe mwituze n'inkibi?
Umuntu ikaraba nta bintu byotuma turacaba mwituze kuko nibaza ko je nkaho mperereye mbona ibintu bimeze neza abantu tubanye mu mahoro twese nta ngorane n'imwe mbona yotuma kumbure amatora tuba neza.
Murakoze Edouard. Mushenahe Nsengimana Eric. Mu Burundi mu eka mu ntara zitandukanye mu deka mu makomini atandukanye harakunda kuba hatangajwe amakuru y'abantu bazimira abantu baba babuze cyane bishwe ico kibazo cyo mu gishikiriza gute mu ishyirahamwe ya Jap Africaine.
Mbo ico ni kibazo cyadushikiriye kandi ni kibazo kiba kibabaje iyo umuntu yazimiye ariko ugiye kugica hirya no hino ukagikurikirana cyane kenshi na kenshi usanga abantu babitangaza babaribo batumye abo bantu bazimira kuko nk'uko mwabibonye abantu benshi baravuga ko bazimiye hanyuma mu nyuma bagatorwa bakomeye mu nyuma bakavuga ingene zagenze ko ari abantu banyegejwe kugira ngo bashobore kwerekana ko hariho insecurity mu Burundi. Nubwo rero hari amahoro mu Burundi urumva ko hariho abadashaka amahoro mu Burundi nicyo gituma twovuga tuti umuntu wese ahari yogira umutima w'urukundo akagira umutima wo guhagararira amahoro n'umutekano ahari kandi akicunga kubera ko hari abashaka gukoresha kwerekana ko ata amahoro ahari mu kunyunduza abantu kugira ngo bashobore kwerekana ko hariho insecurity hanyuma abandi nabo bakanabanyegeza hanyuma bakabemerera amahera y'insetemoma bakazogaruka bamaze gucafuza Burundi. Ubu avec comité mixte de sécurité zisanzwe ziri mu ntunze mu gihugu cyose cy'u Burundi nibaza ko ibikorwa henivyo byaba byaragabanutse amona ntanduma jewe nta bantu ndabona bazimiye canke muri raporo ndabona bazimiye sofa baheruka gupfa mu iyo minsi igihe magiye ashikiriza ko abantu bicwa abantu bakeregwa bagashaka bakagira iki niho haciye hakurikirwa abantu bangahe batatu bashoboye kunigwa bibereye mu modoka yabo abandi uwundi mukore mwarabaviyore hanyuma aranigwa mu ntunze yavuye ku ishuri undi mwana. Ibyo nabyo twe twabiha intumbero nyine ya politike kuko umuntu yavuze uko hanyuma ibyo avuze bigaca bikurikira tuwajura zikurikira mu minsi itatu ikurikira uca ubona ko abashaka guha intunze agaciro ibyo yavuze
muri indwi nyine aho hari ku munsi wa kane mu rumonge harabaye ibintu hagati y'imigambwe ibiri nkuko birego bivugwa hawuzi ko ibyo birego ari byo ariko haravuzwe ingoro y'umugambwe SNL eka ya yononyo cyane gose b'umugambwe SNL bakaba barega abo bakiri bato b'umugambwe uri ku butegetsi SNDD FDD bakavuga ko ari mbonera kure mu gihe abo bantu baba barakoze ibyo byaha intumbero yabo eka umugambi wabo n'uyuwe
bo mu gihe baba bari hari umuntu yaba yarakoze icyo cyaha ko bari ushaka kuburagiza uwundi kugira ntakore izo nabyo nibaza ko bitoba ari byiza cyane mu gihugu kirimo demokarasi ariko jewe icyo maze kubona maraporo ndonka izo bambwira mu ntunzere kuko n'abasenere turabafise anashaka rero n'intara zikorwa n'abasenere muri ajap nka mwaro ikorwa n'umuntu ari muri senere kubera ko twari twakira imigambwe yose ugiye kuraba mu ntunze cyane cyane usanga mu makuru atomoye neza tumaze gushikirizwa usanga kenshi bigirwa n'abari mu mugambwe nyene akaba aribo basambura izo ngoro kugira barereta abantu barereta abanyagihugu kugira ngo nyene mu ntumbero yo guteza akajagari siritu mwarabonye ibyo byabereye muri Bujumbura tutazira Bujumbura rirara ko bwaca binjira iyo ngoro hanyuma bagasanga ni iyo ngoro nyene yagize yaturiwe amatohoza akozwe hafashwe abo muri uwo mugambwe nyene nibo bashoboye kugira gutungwa ko gatunga ko aribo babikoze urumva rero nabo nyene boba maso bakaraba ibintu bya politike byukwisamburiraho gukina politike wisamburiraho ko atari byiza na byo nyene atamenye yo kwisamburira ko mu ntumbero y'ukubaka
ariko ku benshi ni ibintu bidasobanutse ko abantu bokwisambulira ko ivyo byo mu biha insiguro
ibyo tubihisiguro ko ari nk'ukushaka gucafuza leta gucafuza ubundi bugambwe basanzwe bariko barahiganwa no kwerekana ko atakiriko kiragenda kugira ngo amakungu ashobore kubashigikira amakungu akanguke naco ni kimwe bashobora gukoresha mu bijyanye na politiki kugira ngo bashobore kugira no guvyurisha vurya abanywanyi babo kugira ngo bashobore kwerekana ko bababaye bagira ubwo agira iki na cyane cyane ko mubona ko ishi umugambi wa mito wagwa na gwasa misi yose iyo hageze amatora hagera amatora agaca atangura kuyikuramwo agaca atangura kwanka amatora ni muri iyo ntumbero nibaza ko ari bariko arabitegura nico gituma nsaba ababijejwe polisi ko yokingira cyane cyane ingoro z'uwo mugambwe bagakingira ndetse n'ibikoresho byabo kugira ngo ntihagire umuntu yaba uwiwabo canke yaba n'uwundi ashobora kubarengera kugira ngo ashobore kubononera ibikoresho byabo.
Iyo indyane nk'izo zishitse uruhara gushyiramwe ajapi afurikene n'uruhe muca mwihuta gufata inkingo canke kuja habereye iyo ntureka kugira ngo murabe ko muzimya canke mutanga inyigisho
twebwe nk'uko bisanzwe muri ajape dusanzwe dukorera mu gihugu cyose cy'u Burundi mu makomine yose ndetse no ku mitumba itari mike kenshi na kenshi rero usanga biba ahantu tuba dusanzwe dukorera usanga biba ahantu tuba dusanzwe dufise abantu baba ngaho nyene no kuvuga baduha inkuru y'imvaho ntibiturinda kwideplasa ngo je rike ngo mbwiye ngo hari aho habereye icyo kintu mbaza umuntu muri ako karere nyine abasanzwe uhari ati ivyo bintu vyaje gute bimeze gute akampa umuco utomoye w'ingene ivyo bintu vyagenze hanyuma natwe tukagira icyo tuvuze n'icyo dushikirije twamaze kuronka umuco kuri ku vyabaye
mu majambo make rero kugira ngo ibikorwa vyanyu bigire akamaro mwavuze ko mukorana n'imirwi nka yose urwaruka eka abarongoye imigambwe harongoye amashyirahamwe atagira adaharanira ibyicaro vya politike akamomotera cyane cyane abanyapolitike n'akahemukiye
akamotera abanyapolitike nuko bogira politike y'urukundo politike y'iterambere politike irondera akazoza k'ibihugu botegura imigambi myiza irashe kugira ngo bashobore guteza imbere cyane cyane urwaruka bashobore guteza imbere aho babaye bashyira imbere urwaruka mu mibereho yabo ya minsi yose mu bikorwa bibanza byo gufata ingingo ikindi naco twotera akamo urwaruka ni ukuguma dufatanye mu nda tukasenyera ku mugozi umwe hagize ikintu gishaka kuducanishamo twese tugahamagarana tukabazanya imbere y'ukugira icyo dukoze cyose tukabanza kucumva kumwe kugira ngo ntihagire abatwarwanya bahururu na cyane cyane ko muri bino bihe abantu benshi baba bariko barashaka ko umwe wese akwega yikwegera ko icyo yokora kugira ashobore kuronka uburyo ashobore kuzoja mu matora uwundi nawe nk'uko nyene nicyo gituma dusaba ko urwaruka twogira umutima w'urukundo tukagira umutima wo kubahana mu mvugo mu gihe cya kampanye abanyepolitike bakirinda gucafuzanya umwe wese akagenda akandika imigambi yiwe ntagire imigambi acafuje mugenzi we akagira imigambi azoshikiriza abanyagihugu itomoye imigambi y'iterambere akayishikiriza mu rupfasoni adakoresheje imvugo ishavuza cyangwa ishavuza ubundi bakirinda gukoresha imvugo zicanishamwo kandi bagakoresha imvugo mbabarira amatwi
mu kanya gatoya cyane rwose amashyirahamwe atagira ibyicaro bya politiki reka n'amasengero arafite uruhara ruhambaye cyane rwose mu buzima bw'igihugu nayo nyine akamumoye atera yoyo naka
akamototera abo bose biratandukanye ibyo bakora na cyane cyane amashengero akamototera amashengero nuko atakwivanga mu bya politike akirinda kuvanga imana na politike hanyuma akirinda kuvanga imana na politike agakora ibikorwa bishobora gutuma imitima y'abakristo ica hamwe imitima y'abakristo irema ntibagire ntibabahubishe ngo bashobore kugira kubahubisha mu ntumbero
gasa n'akagiye Musha na Eric Nsengimana arongo ishiramu ya Jape Afrikene ndabashimye cyane gose eka imirongo ntiyoroshe ariko twashoboye kwica hirya no hino turabishobora turagushimiye rero kuba washoboye gushika mu kiganiro muri sanga turashimiye engineer yadufashe muri yabwizuma twadushimiye na mugenzi wacu mutagomwa ya Jeffrey yadufashe kugiranya ibiganiro nawe yakoze akazi gahambaye cyane gose murakoze kuba mwakwirikanye ibiganiro bya radio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.